mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio Inshuti ya Bose. Bari muri Uganda mu karere ka Gisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88.9 radio Ijwi iyobora. Mwirewe neza nshuti zacu. Ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba muri kumwe na Fidel Niyongabo. Uburundi bwahimbaje uno munsi imyaka 59 irangiye umuganwa rwigwa gasore agandaguwe.
Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegembyo n'ubutwari ntacyo gishobora gushikako, nta mahoro y'ukuri abacu baronka.
Uwo ni Musenyeri Gervais Bashimiye Ubusa, arkepiskopi wa diocese katolika ya Bujumbura mu Burundi. Harimo misa yayoboye muri katedrali ya Bujumbura mu kwibuka umuganwa wa gasore. Muri Mali leta itangaza ko abasirikare bayo bishwe n'intagondwa hagati mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongereza ibitigiri by'abakenera imfashanyo mpuzamakungu ku rugero rw'abarenga miliyoni 962 mu myaka 10 iri imbere. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ikigo gikomeye mu bushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Johnson & Johnson cyahagaritse igeragezwa ry'ubucandago rwa COVID-19 kubera umwe mu bakandida wageragezwa ko gushaka kwabo yafashwe n'indwara itarasobanuka. Thomas Kamilinda aduhirimye.
Societe Johnson & Johnson yatangiye mu kwezi kwa cyenda gushize igerageza ry'urukingo rwo ku rwego rwa gatatu ku bantu babyishakiye 60,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho no mu mahanga nko mu bihugu bya Argentine, Brazil, Chili, Colombia, Mexique na Peru byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo na Afurika y'Epfo. Igerageza ryo ku rwego rwa gatatu rivuze ko urukingo ruba ruri hafi kwemezwa niba rukora koko cyangwa se niba rudakora. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Johnson & Johnson isobanura ko umwe muri abo bantu yafashwe n'indwara batazi yariyo, bityo ko barimo bareba impamvu yayiteye by'umwihariko n'ibifitanye isano n'urukingo. Johnson & Johnson yemeza ko indwara, impanuka n'izindi ngaruka zitandukanye bibaho kenshi mu igerageza ry'inkingo, cyane cyane iyo rikorerwa ku bantu benshi. Akenshi ntibijya nahagaragara ngo bivugwe, gusa icyo gihe igerageza rirahagarara abaganga n'inzego zishinzwe umutekano w'abarwayi bakabanza kureba ikibitera. Kubirebana n'urukingo rwa COVID-19 rwo nibindi bindi kubera icyizere abantu amamiliyoni bafite ko ruzaboneka vuba. Johnson & Johnson ni kimwe mu bigo 10 ku isi na kimwe muri 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu isiganwa ry'igerageza ryo ku rwego rwa gatatu ry'urukingo rwa virusi ya corona. Guverinoma ya Amerika yayihaye amadolari miliyari hafi imwe n'igice kugira ngo ikore ubushakashatsi bw'uru rukingo. Johnson & Johnson ibaye ya kabiri ihagaritse igerageza ry'urukingo rwa COVID-19 ku rwego rwa gatatu kubera indwara idasobanutse, nyuma y'ikindi kigo cy'ubushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cy'Abongereza n'Abasuwede cyitwa AstraZeneca gifatanyije na kaminuza Oxford yo mu Bwongereza. Nabo byababayeho kimwe na Johnson & Johnson mu kwezi kwa cyenda gushize.
Urakoze Thomas. Ibitigiri by'abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu bandura umugera wa COVID-19 byagabanutse. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninine hazwe.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ryatangaje no makuru ryemeza ko ibyo biharuro byagabanutse mu mihingo yose y'isi irimo ibihugu bivugwa mu bwandu bwinshi. OMS yemeza ko ibiharuro ikura mu bihugu 83 byerekana ko abakora mu buvuzi bandura bavuye ku bice 14% baja kuri 3%. Ikiza cya virusi ya corona kicaduka, abakora mu gisata cy'amagara y'abantu bandura basumba abanyagihugu bandura nk'uko OMS byerekana. Mu kiganiro hifashishijwe ubuhinga bwa none umufasoni Anne Perrocho ajeje vy'indwara zivyaduka muri OMS yagiranye n'amenyesha makuru yasiguye kwikiza cha virusi ya corona kigitera abakora mu buvuzi haba mu bihugu bitunze canke biri mu nzira y'iterambere bandura ku bwinshi kuko batari bafise ibikoresho byo kwikingira kuva ikiza cha virusi ya corona caduka kimaze kwica abantu barenga miliyoni ku isi yose nkuko ibiharuro vya nyuma vya OMS bivyerekana. Akanama mpuzamakungu gahurikiyemwo abaforoma ku isi nako kavuga ko mu bakabarizwamwo bagera ku miliyoni 20 abarenga igihumbi bahitanywe n'ico kiza.
Turagushimiye Diane. Muri mari leta itangaza ko abasirikare bayo bishwe n'intagondwa hagati mu gihugu, ibindi turabishikizwa na Thomas Kamirinde.
Inyeshyamba zateye bwa mbere mu gicuku cy'ijoro ryakeye ikigo cya gisirikare cyahitwa Sokura mu ntara ya Mopti. Bishe abasirikare ba leta 9, umubare w'abandi bakomeretse wo nturamenyekana neza. Igisirikare cyohereje abandi bo gutabara kare mu gitondo cy'uyu munsi. Intagondwa zabateze igico bararasana, abasirikare 3 ba leta bapfira muri iyi mirwano, abandi 10 bayikomerekeramo. Leta ya Mali ivuga ko hari abandi basirikare bayo itaramenye umubare bazimiye, ariko ntivuga niba mu ntagondwa hari abishwe. Isobanura gusa ko ibitero byazo ari ibitero by'iterabwoba. Umwe mu baturage babibonye yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ko intagondwa zasize zitwitse ikigo cya Sokura n'imodoka za gisirikari zitabashije gutwara, zaba zajyanye izindi modoka nyinshi. Ibi bitero nibyo bikomeye bya mbere na mbere bya nyuma ya kudeta yo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 8 gushize, yayobowe n'uwaje kuba vice president w'inzi bacyuho wa Mali, Colonel Assimi Goita. Goita yakoze kudeta yarasanzwe ari umugaba w'umutwe w'abasirikare udasanzwe uri ku isonga mu ntambara yo kurwanya intagondwa za Kiisilamu zigizwe ahanini n'amashami ya Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze Thomas. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongereza ibitigiri by'abakeneye ifashanyo mpuzamakungu ku rugero rw'abarenga miliyoni 162 mu myaka 10 iri imbere. Ishirahamwe ONU riragabisha ko ihindagurika ry'ibihe ririko rigeramira ubuzima bw'abantu miliyoni ku isi, kandi ko gusaba ifashanyo bishobora kwiyongera ibice 50% mu mwaka w'2030. Ishirahamwe ONU ryasohoye icegeranyo no munsi kwa kabiri cyasanze ibiza bifatiye ku bihe nk'ubushuhe bw'umurengera, ibihuhusi n'inkurikizi z'uruzuba zibonekeza uko umwaka utashe. Cyo cekeranyo kimenyesha ko mu gihe ikiza cy'umugera wa corona cyateye ibibazo bikomeye mu bijyanye n'amagara y'abantu n'ubutunzi mu makungu, ari ngombwa ko abantu bibuka ko ihindagurika ry'ibihe rizobandanya kugeramira ubuzima bw'abantu, ibidukikije n'ubutunzi bw'ibihugu byo ku isi mu binjana biri imbere. Uretse ishyirahamwe ONU, icyo cegeranyo cyateguwe kandi n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu 15 asaba amareta gushimikira kurushiriza ku buryo buzofasha ibihugu kwishyura neza kubiza no kugabanya ingaruka zavyo ku banyagihugu. Uburayi n'akarere gacuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera izo mvo, abanyagihugu baho barakurikirana cyane iby'amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha. Benshi muri bo barifuza ko umukandida w'umudemokrate Joe Biden atahira intsinzi. Diane Nilinde hazwe aratubwira ibindi.
Ishirahamwe ryo mu Bwongereza YouGov rikora amatohoza n'ubushakashatsi ribivuga risigura ko rishingiye ku nyishu ryahawe n'abanyagihugu riherutse kubaza, ryasanze ibice 80% ryabo bipfuza intsinzi ya Joe Biden, mu gihe ibice 6% bayipfuriza Perezida Donald Trump. Ishamwe YouGov ayo matohoza ryakoreye mu Bwongereza, mu Faransa, muri Espagne, mu Butaliyano, Denmark na Suède. Ubutaliyano bwaje imbere mu bwinshi bw'abanyagihugu bavuze ko bashigikiye ko umurepublikani Donald Trump yotsinda. Ibice 20% vyabajijwe muri ico gihugu bavuze ko amahigwe bayipfuriza Trump. Ariko naho biruko muri ico gihugu nyene, ibice 58% bishigikiye intsinzi ya mukeba wa Trump ariwe Joe Biden. Mu Bwongereza naho ibice 31% vy'abanyagihugu babajijwe na YouGov bari ku ruhande rwa Joe Biden, 13% bakaba ku ruhande rwa Trump. Mu Faransa ibice 64% ni ego kuri Biden, 14% bikaba ego kwa Trump. Mu Budagi ibice 71% vy'abanyagihugu bipfuza intsinzi y'abademokrate, 11% bagashaka ko Perezida Donald Trump yongerwe indi manda. Aha tuributsa ko amatora rusangi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategekanijwe kuba igenekerezo rya gatatu ukwezi kuza kwa 11.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hijya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi kuri uyu wa kabiri hibukwa imyaka 59 irangiye umuganwa wa Gasore yarondereye intaya yo kwikukira u Burundi agandaguwe. Umenyesha makuru wacu Eloge Birikane zari Nairobi muri Kenya dufite ibindi.
Nimugwane munda nabo mwahura muhiganwa ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa
ayo nabo majambo muganwa rwirwa Gasore yavuze umugambwe we ipro na uheje gutsinda amatora y'abashinga amateka mu 1931 iminsi 25 inyuma yaho yaciye icwa rashwe n'umugiriki Jean Kajoris kuri hotel Tanganyika i Bujumbura wahoze ari umugwa mukuru wa politike abishinga leta yatoye incabwengezo mu bwoko bwose kandi yahamagariye Abarundi kwita iterambere no kuvavanura n'amacakubiri. Wa Gasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'u Burundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami Mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo byaganisha ko bigihanza Abarundi. Akana gace k'ijambo yashikirije
uyu munsi ipona yatsinze ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'Abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri namwe murazi ko ica Abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira.
Kuri uyu wa kabiri ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushira ingoyi z'amashurwe ku ntatemwa ya Rwagasore ku musozi wa Vugizo babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Arkidiyosezi ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa kuri Paruwasi de Michel. Yavuze ko hantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo Rwagasore yari afise ata amahoro arama hashoboka kandi kwizi yageze ko byose yabishobojwe nawo.
Uraba neza muri imibano yacu no muri ibihugu byacu ikitwishe n'ukumengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegembyo w'ukora ibyiza bakavyemanga w'ukuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu mengo basigaye ari bake benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose naho bose bo abariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma cy'ubuzima. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako nta mahoro y'ukuri abacu baronka kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo.
Inyuma y'imyaka 59 yishwe umugambo w'iprona yasize wiciyemwo ibice ubirenga bitandatu ishami ryegamiye leta niryo rizwi n'amategeko. Polisi ntengurutse umunyamabanga mukuru waryo yabwije ujya Amerika ko iterambere kwa Gasore yifuza ritaragerwaho
kuko twari gutera imbere inyuma y'imyaka 59 siko turi. Biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika 20 Uburundi bwasubiye inyuma abantu baciye bagandagurana y'amoko bimwe yavuga by'ubumwe biracanamwo. Rero tuvuze demokarasi haba hariho kugwanya ibiturire akamwana w'amama ibyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira byo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati tugwanya ibiturire haba ubutungane bumeze neza. Ibyo byose ni byo yavuga bikaboneka ko ibyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro.
Ibigikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambi wa PDA kugizwe ahanini n'urwarukura bibona umukuru wawo Gabriel Banza witonde ahanini afatarwa Gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri kwemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma atacu yari akenye abona ko amatora aheruka ari ikimenyetso kwihangiro rya Rwagasore ririko rirarangurwa abivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu.
Ubu twovuga yuko ivyimbiro byo biriko yaja mu makanda murazi yuko inyuma y'igandagurwa giwe intwaro zose zaraye mu Burundi zagenda zirajegajega nta Barundi bashiraho bashize kugira ngo bitore indongozi zikore ibyo bazitumye. Ubu rero twambaye dushima neza ko tubona imyaka 15 iheze indongozi zishobora kwitoregwa kandi zigashobora kizoshobora kumara ikiringo cyacu. No munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho tutarashika kumbure ku iterambere ramayipfuza intambwe ikiraza. Urabona ko aba imigambwe yasigaye yemera yuko uwatsinza twarira bose ntakurikire ingorane cyangwa akajagari mu gihugu.
Banza witonde ariko hamagara y'abarundi gutora imigambi myiza nk'uko byagenze mu 1931 kugira ngo bagere ku iterambere. Nk'ubuse n'abantu ba leta kunagura imigenderanire n'amakungu nk'uko kwa Gasore yari yavyemeje mbere no kubake baba babirigi batari bifuje ko ashinga umugambwe. Umuganwa wirwa Gasore yishwe kwa 13 kwezi kwa 1931 Burundi buca buronka intaya yo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye. Yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu munda y'ingoma bagirijwe urupfu rwiwe n'umugikika Georges yamurashe akavyemerera abishwe banyonzwe nta kuri kuzuye kuramenyekana kubijanye narwo. Eloge uri ka neza ijwi rya Amerika.
Turakushimiye Eloge. Mu Rwanda sentare y'intango yo kukicukiro yasubiye kwigiza yo kunshuro ya gatatu rubanza kwa Colonel Tom Bayigamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Ubiye sentare ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana. Iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa.
Colonel Tom Byabagamba yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare. N'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjijwe n'ubuyobozi bw'urukiko. Nurubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye. Colonel Byabagamba agihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kandi ko ari nabwo yarabonanye n'abanyamategeko bamwunganira akavuga ko icyo gihe kidahagije. Umucamanza amubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana. Yasubije ko dosiye yakeneye ari ntoya cyane ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemererwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo. Umushinjacyaha bwana Michel Shimiyimana n'abafashe ijambo yavuze ku rwego ahagarariye rutemberanya na Colonel Tom Byabagamba. Yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ubyo ubwabyo bihagije kandi ko babonanye ubugira gatatu. Bwana Shimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari ubwe wihereye dosiye Colonel Byabagamba arangije anayiha Maître Valerie Gakunze umwe mu bamwunganira. Umushinjacyaha yibukije ku rubanza rwa Colonel Byabagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko zibaza dafite ishingiro uretse gutinza urubanza agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butabari ubutabera. Yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed justice denied ngenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze ntibuba ari ubutabera agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza. Asubiranye ijambo Colonel Byabagamba yabwiye urukiko ko mu bimenyetsa bura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military police kugusubiza ibyibwe. Ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja. Yavuze ko ibyo umushinja cyahasobanura aricyo yise kwigiza nkanavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo. Maître Valerie Gakunze yabwiye urukiko ko ibivugwa n'ubushinja cyaha atari byo. Yavuze ko kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinja cyaha gutanga ibimenyetso bimushinja. Yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha urega ibimenyetso bimushinja. Yabwiye urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ari we nyir'urubanza. Maître Paul Ntare nawe yavuze ko iyo barebye kubikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho Colonel Byabagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe. Kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko Colonel Byabagamba atasuwe. Yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe. Maître Gakunze yavuze ko mu nyandiko icyenda ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije shesha tugusa. Nubwo batarinjira mu miburanire uyu munyamategeko yakomoje kugihana ubushinjacyaha busabira Byabagamba. Ati baramusabira gufunga imyaka 3 yongera kuri 15 yakatiwe icyo nicyo bita gitoya. Byabagamba soza yabwiye urukiko ko uwiregura agomba kwiregura kubimenyetsa tumushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha yashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso ubwo nibwo butabera avuga. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazuyaje umucamanza yahise asubika urubanza abwira Byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki yavuba ishoboka. magambo y'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa. Yashimangiye ku munsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha. Colonel Tom by'abagamba arega ubujura bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa Samsung aho afungiwe. Iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo. Bihabanye n'ibyo ministeri y'ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 yari yavuze ko izamurega ibyaha bisha by'inyongera. Yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo kandi ko yabikoranye nabi imbere muri gereza ndetse nabo hanze yayo. Uyu wahoza kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 amaze imyaka isaga 6 afunzwe. Kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gusuzugura ibendera ry'igihugu, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi. Mu mpera za 2019 ari kumwe na muramu we General Frank Rusagara, inkiko z'u Rwanda zabakatiye gufunga imyaka 15 ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa nka y'Imanira Tiwoti ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10. Aha bagira ubusayirwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mugihe umwaka w'amashure w'2020 ushiriwe w'2021 waraye utangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyeshure bo mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi bavuga ko naho batanguye umwaka w'amashure bafise ikibazo cy'ibikoresho by'ishure mbere n'ibikoresho byo kwirinda virusi ya corona birimwo udupfukamunwa. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu banyeshure bo mu ikambi ya Rusenda.
Namezi ndwi yose yaraheze turasaba kongera ubumenyi, tukaba dushimiye nyakubahwa Perezida wo muri Kongo akaba yemeye ko twosubira kwiga akaba turiye kuri. Turashimiye abarimu bacu batwigishije ko baduse guhura kuri uyu munsi. Mbo ko twari tubayeho kuko ubu tutari twiga, twazunguruka duhiga n'amahisha tukayahiga amaya twayabura, ariko ubu ko turaho tugomba dusubira ishuri kubera ubu turashima nta ngorane nubwo hari ubukene. Ariko kuko tugomba dutange amashuri niho turashima nta kibazo.
Je nitwa Brikomana Rebi, nkaba niga kuri Institut la Reflexion mu mwaka w'icumi. Turishimye cyane kubona amashuri yuguruye kuko indero isa n'iyari yataye agaciro. Abana benshi baragiye mu by'ubuhumbu, bamwe baratwarinda, abandi barangara, abandi barifata uko bitari. Ariko ureko batwongeye kugaruka ku ishuri turabishimye cyane kuko na nyabujya bigisha badufasha mu ndero yabo be n'ababyeyi. Byatuma rero ibibazo bimwe bitadushikira. Ubu rero turabona naho tugiye ku ishuri imbogamizi ni nyinshi, nta makaye turaronka, nta uniforme. Mbere na action aid yaturihira muri hasi yaturibikije muri action aid ntiratwandika aho se dufite amakenga. Ariko kumbure turazi bizogenda bitorera inyishu buke buke ubuhoho. Ngira ngo na nyabujya tugiye gutangura ishuri ibintu bigiye kugenda neza. Urabona iyo turi ku ishuri dufata umwanya munini wo kuba ku ishuri tukaba mu byigwa, ariko unagiye twari muhira twaguma mu mwanya wo kwisanzura, abana bakajya ku Matanganyika, abandi bakajya gutembera mu mayira atandukanye, ari naho habonekera inzira z'ubusamba n'ubuhumbu n'ibindi byinshi. Ishuri ryadukingira ibintu byinshi.
Mu mwaka uheze naranyiga kuri reflection, none ubu ndahasubiye kandi naniyumvise nabi kuguma muhira ntiga amezi ndwi yose umunyeshuri atiga. Kandi uko subiye ku ishuri ndabibonye bimeze neza mugabo n'ibyanyegereje cyane kubera umwaka uheze ntarize mu gasinzi neza. Ama bacha banduza uko nyine naduze n'amanota narishaka kudugana nayo nyine mu ishuri. Kandi amagushuri yuguruye tudafite n'ikoresho na kimwe. Ntituzi ko tuzohabwa ibikoresho cyangwa tuzigurira cyangwa tuzorihirwa cyangwa tuzirihira tujye ku ishuri gusa kubera amashuri yuguruye muga ntituje neza nk'umunyeshuri ategerezwa kuza ku ishuri.
Ku kazina twitwa Joyce Keberizi, niga kuri Sibatwa umwaka w'icumi na rimwe. Kuba dutanga amashuri naryohewe, mbese n'abagenzi baryohewe kuko amezi ndwi yari aheze ntabwo yari make. Twasa nk'abamayibobo kuko mu ikambi nta kazi, kuko n'ubukene bwari bwinshi. Ingorane nk'ubu twe turabarefije atawe dukora kanoti, benshi twatangwa atabikoresho by'ishuri dufise. Ku mashuri dushitse twasanze ata bintu byigeze bihinduka, kuko twasanze atabyahindutse. Twumvise coronavirus niyo yatumye tutiga, n'ubu kandi twumva iracahari, n'ubu ntirahera, kandi nta n'ibikoresho byo kwikingira coronavirus tugeze tubona ku mashuri. Dusaba ko tworonka ibikoresho byo kwikingira coronavirus.
Twishimye kuba twatanguye umwaka w'ishuri. Jewe umwaka nduze umwaka wa kane, ariko rero ikibazo dufise ni kimwe, n'ayo makaye dufita na uniforme dufita, kubera twatanguye mu bukene bwinshi cyane. Kandi ikindi nacyo, twasanze ishyamba ryinshi ku ishuri. Twasaba yuko ngo tuzanira natwe ibikoresho vy'uko twokwikingira ico kiza ca coronavirus. Mukatuzanira amakashine canke mukatuzanira umutsi wo gushira mu mazi kugira ngo tuze turakaraba imbere yo kuja ku ishuri. Ikindi nacyo twashaka gusaba nuko twosaba yuko mwotongereza intebe ku ishuri. Kuvyukuri intebe ni nke mu banyeshuri mu mashuri yose. Twicara turi abanyeshuri batatu, kandi mbavuga yuko umuntu kugira twikingira ico kiza uko umuntu yocara imetero ku metero. Ariko asaba yuko ivyo bintu mubidufashamo kenshi, cyane cyane ibijyanye na uniforme hamwe n'amakaye muba mukozi.
Uyu mwaka twahuguruye mu gihe twovuga ko atari cyiza, ni mu bihe bibi cyane. Urahabye twuguruye umwaka mu gihe tumaze ibihe byinshi nk'amezi ashaga ku ndwi abanyeshuri cyangwa se abigisha turi mu mirimo. Kandi urahabye hari amashyirahamwe menshi, ndetse ubwira urakurikirana ku mashyirahamwe y'isi bagiye bemera ko kiri amashuri ubwa mbere na mbere bategerezwa gupompa amashuri, ubwa kabiri bategerezwa gutangwa ibikoresho kugira ngo twikingire coronavirus. Turavuga amabarakoa, amamaske, turavuga ndetse amadobo. Ari ugasanga ku mashuri nta n'ikintu na kimwe kihari. Amashuri kabiri usanga ni mato mato amasare, mu gihe atari byiza ko abanyeshuri mirongo itatu, mirongo ine, mirongo ibiri bashobora kuba mu isare imwe. Byari ngombwa rero ko byaguha kugira ngo twese tugire ukwikingira. Kuko ikibazo kiduhanze muri iyi minsi ni ikibazo cya coronavirus, kandi iracyahari. Abigisha tubaye mu buzima nk'ubuzima bwo kutaronka agafaranga ubwa mbere na mbere. Umwigisha ni ukugira ngo aronke agafaranga, ugiye kuraba action aid ku mafaranga iriho abigisha, kamwe n'amafaranga make cyane. Ubu ntirashobora kwandika abanyeshuri. Mugerwe tumenyere ko abanyeshuri bategezwe kuba bariko bamaze kwandikwa, kugira ngo tumenye urutonde umuntu amenye n'abanyeshuri bagiye kuzakwiga uyu mwaka muri urutonde. Gatatu twogenda kuvuga usanga inyirishyiramu rya action aid ririko ridukorera nabi cyane, na cyane cyane nk'uko abanyeshuri bafite ikibazo. Ubu bahora batangura bafite ibikoresho, amakaye n'ibindi, bari bamaze iminsi mu bukene. Ndabona nk'impunzi zo mu ikambi ya Rusenda bamaze iminsi mu bukene batapokera, ntabwo bashobora kuronka ikaramu yo gutangurana ku ishuri, ikaye yo gutangurana ku ishuri. Ugasanga rero ni ibintu bitarategezwa kuba organize. Tubona yuko umwaka birihuse cyane, kuko tubona yuko mengo ku rwego rw'indero hano mu Rusenda ntibari bwitegure neza.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire enjeniyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, na Fatuwari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Fidele Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.